makuru uri mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Burundi kuri uyu wa kane niho hibutswe imyaka 23 iheze wahoze arongoye Burundi Cipriano Ntaryamira avuye mu ndege yakorowe igeze hafi y'ikibanza c'indege c'i Kanombe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana. Ibindi kuri inkuru n'uburyo uwo munsi wibutswe ejo mu Burundi mugenzi wacu Eloge Buri Kaneza.
Turi ku ntate mwa president Cyprien Ntaryamira hasanzwe hahambwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yasubira inyuma y'amezi atatu n'igice yishwe president Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bariko bashyira amashurwe ku ntate mwa Ntaryamira abari bitavye ibirori barimo baserukira ibihugu byabo mu Burundi bahumbiriye ijambo Cyprien Ntaryamira yavuze umunsi yimikwa ku itariki ya gatanu ukwezi kwa kabiri mu 1994
uwari we wese yaba umuhutu umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu vyiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa inzira dushaka gucira Burundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane abahunze izabo bazisubiremo atankomanzi abafise ibirwanisho bisubize hasi abasuma baguma biyongera batuzi amajambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwara miheto discipline mu mashure discipline ku kazi discipline mu ntwaro discipline mu Burundi bwose
ibyo birori byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka umuhisi yasomwe na Chevalier Evariste Ngoyagoye muri Cathedrale ya Jinamundi
mu Burundi hapa benshi birababaje muri uku kwezi kwa kane muraze ko twibuka abatari bake no kwa gatanu nyene iyo twishe umuntu tugira ngo biraheze ngo karabaye nituzi imana na ingene yamutegekanije kibanza kizo kwama kuzima bwa mama ko rero nuko tukweza gucira imbere kugira ngo natwe tuba ba Kristo ukuri
ukuri niko umugambwe Frodebu Ntaryamira yaturuka musaba Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frodebu asaba leta kuja hamwe n'u Rwanda kugira ngo kuje habona n'indishi yakabaho ritangwe
ni ngombwa yuko abarundi bibaza ati mbega yaragiye amazima yungu urubanza rwe rugeze he ntandishi yakababaro icyo kibazo twese turacibaza umugambwe Sanya Frodebu tuguma tukibaza turazi neza ko ngaha mu Burundi turamenyereye yuko abarundi bihekura kuva kera ariko twese turazi yuko Ntaryamira atari abarundi bamuganda guye yapfiriye hanze nico tuma abarundi bose tweza gusaba tukabaza neza cyamwishe Burundi bugashumbusha twebwe urabona ubu ntituri ku butegetsi ariko tuguma dusaba yuko ubutegetsi buhari boje hamwe n'u Rwanda naho ibintu bigoye hagati y'ibyo bihugu bibiri bakaja hamwe icyo kibazo bakaciga rero tuguma tubisaba ntituzoheba ntituzorambirwa ariko gushikura iyo ndishi niturayironga
mukurindira kubona iyo ndishi umuvugizi wa leta arafite inyishu aho umuryango wa politiki wa Ntaryamira n'isi yose
ni dosiye yo kwitondera mu gihe dosiye y'urupfu rw'abantu atari abasanzwe abakuru b'ibihugu babiri hakaca bamwe rero n'abafaransa abadereva barayitwaye imiryango yayo nayo irikirarondeza ni dosiye yikeye inyungu z'ibihugu bitatu u Rwanda u Burundi n'Ubufaransa bisaba rero yuko babwiriza kuja hamwe kugira ngo baronderere ukuri hamwe ariko umuntu aravye ngene imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi igende itituka kubera abategetsi bo mu Rwanda biragoye yuko leta y'u Burundi yovuga ngo izogenda mu Rwanda bari ari yigirira manke igwiza kurindira bo bose icyo kibazo cega bakazorondeza ukuri uko icyo no babwiye kwezira ya leta y'u Burundi rugiye rupfuga bajya ahantu ni rugiye ijana ryo zahera ngaho no buzima bw'abantu bwa mbere no buzima bw'abakuru b'ibihugu no buzima bw'abafaransa bw'abarundi bw'abanyarwanda
ariko bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL basa n'abamaze guheza amatohoza bagasaba leta kwitwara muri yone
yarashwe na FPR inkotanyi FPR inkotanyi buziri ku butegetsi
zibatse rero ibya president Habyarimana wabo ni byabo
rero abari ku butegetsi mu Rwanda ni babaze uyu munsi urupfu rwa Ntaryamira kuko indege yararashwe amatohoza yarabaye nabo bitukafuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka Habyarimana jero sawa kwa leta Burundi yuko kuitwara michele mimi mtaa makungu onu ikuitwara ikuitwarira abu bimaze kugaragara bimaze kuvugwa mbele bavugwa na wabikoranye bitubuze ngo tubicabe bibyo o mubisigure bavuge bati sivyo kuko wishwe umunsi leta y'u Rwanda nta nakimira bivuga ko ukumenga ni gisurira bafyondeye kugihome
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD de wasohoye itangazo uvuga ko president Ntajyamira yishwe n'imigwi y'inkorabara yatumye haba genocide mu Rwanda uwo mugambo usaba leta gusaba u Rwanda kwerekana ukuri ku rupfu rwa Ntajyamira n'abashikiranganje babiri byari kumwe muri iryo tangazo umugambo CNDD-FDD demenyesha ko abazwa cyane no kubona makungu aguma yirengagiza ukuri ku iraswa ry'indege yari mu Ntajyamira Cyprien Ntajyamira yapfuye afite imyaka 39 akaba ari mu bakuru b'ibihugu batwaye iminsi mike kuko atarengeje amezi abiri mu ntebe y'umukuru w'igihugu Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukivuga ku kwibuka Perezida Cyprien Ntajyamira yitabye Imana ku myaka 23 mbega abategetsi mu mugambwe wiwe Sahwanye Frodebu babyira iki abanywanyi b'uyu mugambwe kucagandaguye Perezida Cyprien Ntajyamira mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanye Frodebu Leonce Ngendakumana tumutega amatwi
amakuru nshobora kubwira abanywanyi bacu cyane cyane gara makuru twari guhabwa n'abari mu nzego kuko kubera Ntajyamira yapfuye umukuru w'igihugu akira mu gihugu cy'u Rwanda urumva umugambwe nta nguvu ufite cyo kugira ngo kubaza abarengwa igihugu cy'u Rwanda ku bugene byagenze ibyo twebwe tumenya biba ari ngibi abantu bose bamenya bivugwa mu makuru bikandikwa ariko inkuru y'imbaho yategerezwa kuba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda niyo twamenya inkuru y'imbaho kubwira abanywanyi bacu n'ahandi tubacababwira ko yagandaguriye mu gihugu cy'u Rwanda kandi kugeza n'ubu yuko haba ibijyanye no gurupfu bw'iwe haba ibijyanye n'ibyo kompanyi y'indege yari mu gihugu yaratanze nta na kimwe ubu twebwe tuzi
ikintu musaba mugambwe Frodebu Sahwanye Frodebu muri iki gihe
icyo dusaba ni uko abategetsi abarongo y'igihugu cy'u Burundi ubu naho ibintu bigoye uburyo umutima amenyo bagatangira kugiranira imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda icyo kibazo kikabazwa kuko twe cyane tuvuga tuti kidatoye umuti hazokwama hari ukwikekana hazoba hakwama hari kurabana nari hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuko abarundi bazoguma bavuga ati abanyarwanda baratwiciye umukuru w'igihugu kugeza n'ubu ntituramenya igituma bamwishe hagume n'urwango ari nacyo gituma tuvuga tuti imigenderanire kunagurwa kugira ngo si ibyo byonyine ariko ko icyo kibazo uno munsi twaramutse tugikorera ko twebwe nicyo duhagarara ko cyane kikabazwa kikarunga inyishu kuri izo ntumbero zibiri twariko turavuga tukamenya cyatumye agandagurwa ubwa kabiri indishyi y'akababaro izokomeza bazaratana
murafite kizero ko inyuma y'imyaka 23 iyo ndishyi itabonetse eka igitohozwa ritabaye murafite kizero ko bishoboka bikamenyekana icyakora iyo ndege eka niyo ndishyi ikaboneka iyo myaka yose heze ni kuki mutashoboye kugira ngo musabe iyo ndishyi cyangwa musabe kwitohozwa nyakuri riba
icyizere si kinini haba ku matohoza ibyashikiye umukuru w'igihugu iyo ndege haba no kuri ibyo dushaka babaro icyizere si kinini ku bijyanye n'ibyo by'indishyi y'ababaro jewe narabajije umuryango w'iyo kuko twa dusanzwe tuzi na ntitwegeranye barambwiye ko indishyi y'akababaro ishobora kuba yaratanzwe mbere barashinga n'umushingamanza mwita amwavoka mu gifaransa bafasha kubikurikirana ntawuzi ingene byagenze ko arabamuhenze cyangwa urabona ibyiza ingene bimeze azavuga ngo yasanga ari dosiye ngo isa n'ibigoye ngo kandi ngo hazovamo ibintu bike rero kugeza ubu hari igipfungu kinini cyangwa atari nka leta ibikurikiranye ku bw'abantu ntibishoboka none urumva nk'iby'indishyi sitwe twose ari indishyi y'akababaro sobe igihugu cyangwa umuryango w'amaraso twebwe icyo twofasha gusa ni uko turafasha kugira ngo ibyo bishoboke
mu kanya gato leta none musabye ko yo kwicarira icyo kibazo ibishurike
leta mu kwicarira nta niko iyo kwicarira kandi ni bisanzwe uko bari hari ama leta yari yaratanguye kubaza ingene byagenze ubu ngira ngo uko byifashe ndibyo ukunda neza ubu ariko ngo mu minsi iri imbere nk'uko ariko abatutsi ari icyizere uva hasi bakabaza iyo leta ikanisha n'imbuza amakungu ni kumwe n'ibibazo byacu mu Rwanda yoje byiza nyabwoko nibaza ko bagize ko anje bagize ko bitohoza ikagerageza ibishoboka bigashoboka abo yibonye bigashoboka ikamenya cyabarundi ati ibyo urufu rwa Ntajyamira biba ibyinyo yapfuye biba ibyinyo cyakabaro nirishoboka na tukakora ibindi.
Uyo yari Lawrence Ngendakumana icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Fodebu yaganira na mugenzi wacu Frederic Hundikije ku kwibuka umuhisi President Cipriano Ntaryamira.